Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 kandi tubahaye mwiriwe mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mwige gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe mu Burundi ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya amatagisi n'amakuru ya leta OBR mu Funyapunyo cemeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi gafashije mu kurwanya ubusuma hamwe no kudatakaza umwanya kumutanga kodi
dufatiye nko kumwimbo ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cha leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitetswe kwinjira imiliyaridi 163.
Uni Jean-Claude Manirakiza niwe komiseri mukuru wa OBR. Ubwongereza n'u Rwanda zashyize umukono ku masezerano mashasha ajanye n'abimukira. Mu intambara ya Israel na Hamas mu manuko bw'intara ya Gaza abagira neza batabariza babuze inzira bacamo mu guhunga mu nyuma y'uko ingabo za Israel zinjiye mu gisagara cha Khan Yunis. Perezida wa Guinea-Bissau yasheshe inama nshingamateka umuryango umwe bwa Afrika wavuze ko uhangayikishijwe n'ino ngingo. Hido ni duyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mube hagufi ya maradiyo yanyu n'ahandi hose muri komumva ijwi mu Amerika muherereye. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika murano makuru duhera ko yagezweho ijya nino ku isi. Igisirikare cya Israel cyakajije ibitero kiriko kigaba mu manuko bw'intara ya Gaza amashyamwe ajeje gutabara imbabare hatabariza babuze inzira bacamwo mu guhunga. Oriane itanga ishaka atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Ibyo bitero by'igisirikare cya Israel mu manuko bwa Gaza byabaye kuri uno munsi wa kabiri. Byakozwe hakoreshejwe ibimodoka byo mu ngwano byarungitswe na cyane cyane mu karere k'ubumanuko mu gisagara cya Khan Yunis. Igisirikare cya Israel cyari cyaragabishije abanyagihugu mu bigwati bitandukanye by'icyo gisagara kibasaba guhunga bagana ubumanuko bwa Gaza. Ibiro bya ONU bijejwe gutunganya imfashanyo bigereranya ko abantu umuriyoni umwe n'ibice 8 bateshejwe ingo zabo mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe ibiro bya ONU bijejwe impunzi z'abanyepalestina bivuga ko hafi umuriyoni w'abantu bahungiye mu nyubakwa y'ibiro byayo biri muri Gaza. Mwijambo Lynn Hastings, umunyamabanga ajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare mu karere ka Palestina kigaririwe na Israel, yashikirije ejo ku munsi wa mbere yavuze ko uturere two gufashirizamo abantu dutera tuba duto kandi ko ibikoresho byo gufasha basigaranye bidakwiye na gato. Hastings yongeye kagira ati nta na hamwe hari umutekano muri Gaza kandi nta na hamwe hari ubuhungiro. Uburyo bwo kurokora abanyagihugu bari muri Gaza ntabubaho. Ikindi kintu gikomeye kigiye gushika nuko ibikorwa byo kuja gutabara imbabare bigiye kugeraho bitagishoboka.
Oyana itangishaka urakenuye amakuru yose yerekeye intambara ya Israel na Hamas mushura kuyasanga ku rubuga rw'ijwi rya Amerika niwe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuje ku mugabane wa Afrika naho hishamwe ry'umuryango umwe bwa Afrika ritewe impungenge n'ingingo ya president wa Guinea-Bissau Umaro Sikoko Embalo yo gusesa inama nshingamateka imbere y'amatora mashasha azoba muri ico gihugu ni nyuma yo gutana mu mitwe kwabereye ku murwa mukuru w'ico gihugu mu ndwi iheze. Fidel Niyongabo
umuyobozi w'umuryango umwe bwa Afrika Faki Mahamat yerekanye amakenga kwifutwa ry'inama nshingamateka. Yiyamirije yivuye inyuma uruhagarara ruherutse kuba muri Guinea-Bissau rwatewe na zimwe mu nteko zijeje gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu. Faki yasavye abategetsi ba leta ya Guinea-Bissau n'abandi bose baraje gushinga n'ibibera mu gihugu cyabo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kubungabunga amahoro, umutekano n'ubumwe mu gihugu hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro. Perezida wa Guinea-Bissau Umaro Sisoko Embalo ku munsi wa mbere yaratangaje ko kudeta yageragejwe muri icyo gihugu yatumye kija mu ruhagarara hari nyuma y'uko ugutana mu mitwe kwadutse hagati y'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu n'inteko zidasanzwe zijejwe gucungera umukuru w'igihugu. Abantu babiri barahasize ubuzima. Yamara Domingos Simoes Pereira amaze igihe kirekire ahiganwa na Perezida Embalo akaba ari umukuru w'inama nshingamateka yamwagirije ko ingingo yiwe yo gufuta inama nshingamateka imeze nka kudeta koze kwibwiriza amashingiro y'igihugu. President Imbalo yatowe kuba president mu kiringo cy'imyaka 5 mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2019 yararusimbye muri kudeta iyo kumukura ku butegetsi yagerageshwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Hizugi Amerika turachari mwanya makuru agezeho igani no kuisi. President Urusia Vladimir Putin, ejo ahobu kera zo gendera Arabia Saudite na Emira Zunzumweza wa Arabu Fide Nyongabo haratugiri windi kurugendo kwa Putin.
Umuvugizi wa President Putin Dmitry Peskov kuri uyu wa kabiri yabwiye amenyesha makuru ko Putin azogendera Arabia Saudite na Emira Zunzumweza wa Arabu kuri uyu wa gatatu. Peskov yavuze ko President Putin azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'abategetsi b'ivyo bihugu vyombi, intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas na politike mu makungu. Peskov yatangaje ko Putin azoganira kandi ivyerekeye amasoko y'ibitoro mu rugendo rwiwe, nyuma y'uko Rusiya kimwe mu bihugu 10 bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bishorera ibitoro hanze OPEC butangaje ko buzogabanya bikomeye ibitoro bushorera hanze. Ubwo rugendo ruzoba rubaye mu gihugu Rusiya uriko burondera ibihugu byocurika nabwo mu makungu naho bwakumiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuye ku ngwano iri kibera muri Ukraine. President Putin yagiye gake hanze y'igihugu ciwe kuva arunyitsa inteko muri Ukraine no kuva sentare mpuza makungu mpana byahisohoye umutahe wo kumuhagarika, inyuma yuko iyo sentare imwagirije ko yanyuruje abana bo muri Ukraine akabajana mu gihugu ciwe. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ziriko zakira muri iki gihe ikoraniro mpuzamakungu rigira rya 2028 kwihindagurika ry'ibihe. Yamari ibiro vya President Putin ntivyatangaje niba azokwitaba ibiganiro biriko biraba muri iryo koraniro. Putin ntiyitavye inama zikomeye zitari nke zabereye mu makungu kuva igihugu ciwe gitanguye ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Fidel, abanya politike bane bariko biyamamariza amabanga ya president muri Amerika nibo bakwije ibisabwa kugira ngo bahurire mu kiganiro rusangi bavugira mu migambi bafitiye abanyamerika. Ico kiganiro kizoba ejo kuwa gatatu. Fidel no baracabandanya.
Abanya politike bariko biyamamariza amabanga ya president baheruka guharira ku migambi bafitiye abanyamerika bari batanu haraheza ukwezi. Yamara muri iki gihe ni bane kunturo igira kane impari hagati ya umwe wese muri bo azwafise imigambi ibiri kwitandukanya n'abandi hamwe no kwitandukanya na Donald Trump ari imbere yabo muri iki gihe. Andra Galaspi numuhinga mu vyerekeye politique yigisha kuri kaminuza ya Emory mu gisagara cha Atlanta muri leta ya Georgia ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Andra Galaspi avuga ati,
nibaza ko ingorane yahabaye ari ukumenya ibibazo n'amakenga by'abari mu gice cy'umugambwe w'abarepublican atari cya Trump, abari muri uwo mugambwe badashigikiye Trump muri iki gihe canke bamutoye muri kahise kubera ariwe yaserukiye umugambwe w'abarepublican. Abantu yamara badashigikiye ibyumviro byiwe bashobora gutora uwundi munyapolitike atari Trump, cyane cyane ni Trump yatangura kuremerwa bikomeye n'ibibazo byose afise bijyanye n'amategeko muri iki gihe.
Naho Donald Trump ahanganye n'ibyo bibazo bijyanye n'amategeko birimwo ibyaha 91 aracara imbere y'abandi banyapolitike b'abarepublican biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu. Ivyatojwe mu ndwi irangiye vyerekana ko Trump ari imbere ya Ron DeSantis buramatari wa leta ya Florida na Nikki Haley yahoze ari ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe ONU bahiganwa n'ibice 60%. Ku nshuro igira kane Trump nazo kwitaba impari zo kuri uyu wa gatatu.
Barakoze bagenzi bacu Fide Niyongabo na Oriane Itangishaka ku makuru baduteguriye bahejeje kudushikiriza. Ayo yose mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja I Kigali mu Rwanda. Igisata chabi mukira umushikiranganja jeje umutekano mu Bwongereza James Cleverly ari mu Rwanda ho yashize umukono ku masezerano mashasha janye nabimukira hagati y'u Rwanda n'u Bwongereza. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu team Ishimwe.
Kuruhande rwa leta y'u Rwanda ni ministre w'ubanye n'amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Ibyo yakubiyemo ntibyagiye kumugaragara ariko ibitangaza makuru byo mu Bwongereza bivuga ko asobanura neza iby'u Rwanda rwiyemeje mu rwego rwo gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru bari kumwe bombi, ministre Cleverly yagize ati dufite ubushake budakuka bwo gukomeza uyu mugambi. Ubwongereza n'u Rwanda turakorana kuko ari ngombwa. Ministre Biruta na wati u Rwanda ntirufite umugambi wo kuva muri aya masezerano. Niyo mpamvu twafatanyije na guverinoma y'Ubwongereza kugira ngo dukureho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Kuko rero mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya ministre w'intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda ruvuga ko iciye ukuburi n'amategeko. Mu nyandiko yanyujije mu itangazamakuru Sunak avuga ko arambiwe kubona politiki ye n'u Rwanda ihuriburizwamo. Ati guverinoma irimo gutegura amategeko yihutirwa yo kubirangiza burundu no guhagarika amato azana mu Bwongereza abimukira mu buryo bw'amagendo. Muri aya mategeko mashya, guverinoma y'Ubwongereza irateganya kuvugamo neza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Ni nk'igisubizo ku mpungenge z'ubucamanza bw'Ubwongereza bwaciye iteka ko u Rwanda rushobora gusubiza abimukira mu bihugu bakomokamo bagakomeza kwibasirwa. Ubwongereza n'u Rwanda basinye amasezerano ya mbere mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Abimukira ba mbere bagombaga kurizwa indege bajyana mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiyeho. Icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi cyarabihagaritse ku munota wa nyuma. Abimukira bakomeje urugamba rwabo no mu nkiko zo mu Bwongereza, nazo rero zarangije ziburijemo kubohereza mu Rwanda. Ministri James Cleverly yanzura agira ati urukiko rw'ikirenga narwo rwemera ko impinduka zikwiye kugira ngo zikureho impungenge zose. Nibyo twakoze muri amasezerano mashya n'u Rwanda.
Mukanya rinda bice ku masonga tugitangura no makuru mu Burundi. Kigo cy'igihugu kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta Aubert Mpfunyapfunyo cemeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi bwafashije mu kurwanya ubusuma hamwe no kudatakaza umwanya ku mutanga kori. Ikigo Aubert kivuga ko ingabwa none ryatumye amahera yinjira mu kigega cha leta yiyongera. Amahera yinjiye hangana gute? Muravyumva muri no nkuru y'umenyesha makuru Eloge Wirika neza inairobi muri Kenya.
Kuri wa kabiri ikigo Aubert cyahimbaje umutwe wahari umutanga kori mu Burundi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ikibugo cyabo kigira giti dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagisi n'amakori twongereye dushyigikire iterambere ry'igihugu. Ikigo Aubert cyemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none. Ibice 80% byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo. Kubico gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'icyo kigo cy'igihugu kigeje kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta, harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa cumi bagahore. Jean Claude Manirakiza:
dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cya leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku ijana. Muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose byega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none.
Ariko umushikiranganji w'ikigega cya leta ntiyishimiye ko abakozi ba Aubert bakora mu kwinjiriza igihugu. Odasi Nyonzima:
mu gushyiraho ubuhinga bwo gusohora fakture elektronike kwari ukugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza. Usanga bafise igitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje cyabo, bakagira n'ikindi gitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha kw'amagodi. Ariko bakoresheje irya fakture elektronike, uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu bigahita bica bivaho. Nyuma yo kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushyira mu ngiro ingingo yo gukoresha iyo mashini, usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge.
Mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'icyo kigo gukora ubusuma bukabije.
Ubusuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo barihe amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjira ibidandazwa batarishe amakori barerekewe n'abakozi ba Aubert, haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi, haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA, usanga basubije amafaranga atateza gusubizwa cyane bagasubiza yarenze kambere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo Aubert. twabagabishire yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tujye gukorera hamwe kugira ngo ushe kugwanya ngurusuma
reka na president Evariste Ndayishimiye yemeza ku kigo Robert kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu mu mpera twa 10 yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe mu cyo yise urugamba rwo kunagura ubutunzi yavuze ko hafi ibice 85% kw'ijana by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka aja mu mifuko y'abantu bitewe ahanini n'abari bajejwe gutoza amatagiti n'amakori aha yari bugarama bwa Muranza
statistique zerekana yuko demarcation mu Burundi ku mwaka abadadaza b'i Burundi bazana ibidadazo by'umuriyaridi ni miliyoni 300 ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemo n'amadolari imiliyoni 200 gusa ngira ico gihugu ba frauda bakira amadolari aregeye imoriyaridi umugwa go turakenye be murazi yuko banki mondale na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigira murazi kwagirizwa kwari wewe uryibiturire kwari wewe ufroda amadolari tuzotera imbere gute naye ni muri ubutegetsi bw'igihugu ka hamwese amuri sa turuje kuri hezi tupinga aha twese twigira inama yuko tuvuye hasi tugire sinerezi kujya bari kwagira sinerezi mu manza za frode iperereza ribirabe hose abo bajeje bose bagwa bakurikira mwese atari bavuye
mamya kiza twari kigobert yibutsa ko umunsi nk'uyu wahari umutoza ko yatari birori gusa ahubwo ufite intumbero ikomeye
nakajyo ka leta y'u Burundi fata ko kwibutsa ineza n'akamaro kamakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cese gucyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke
mu biganiro hagati y'ibisata bya leta n'abikorera utwabo ku nshuro ya kabiri zatunganirijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku 27/28 ukwezi kwa 11 guheze perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari ibereye itsimbatajwe Burundi butazogera kwihangira bwihaye byo gukika igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka w'2060 yateye akama afashe Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma haba umuco mu birangurwa ku bwiwe Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Kino gice cha nyuma cy'amakuru yacu tugihadira Republika ya Demokarasi ya Kongo muri ico gihugu rero mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu atera yegereza hamenyesha makuru bahamagarirwa kugira uruhara rufatika mu gukumira urugomo byavugiwe mu nama yo gukarihiriza ubwenge abamenyesha makuru yatunganije n'ishami rya politike ya MONUSCO Igoma inkuru menyesha makuru Alia Sanka Darius
ni mu buryo bwo kurwanya no gukumira urugomo n'ibindi bibazo bihiye n'ingaruka mbi muri ibi bihe byo kwiyamamaza n'iby'amatora ateganijwe mu byumweru bibiri biri imbere mu nzego zose muri Repubulika ya Kongo nibwo ishami rishinzwe ibibazo bya politiki rifatanyije n'iry'itangazamakuru bya MONUSCO byahuje abanyamakuru hafi 30 bo mu mujyi wa Goma n'abandi baturuka hirya no hino mu ntara ya Kivu ya Ruguru abayobozi b'aya mashami bemeje ko bashakaga gutanga umusanzu bikiye mu itangazamakuru kugira ngo amatora azabe izewe n'abaturage bose ibi bikaba mbere na nyuma yuko komisiyo y'amatora itanga igisubizo uyu ni Amaduba ushinzwe itangazamakuru kuri MONUSCO kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika kubahamagara hano byari bifite akamaro cyane kuko itangazamakuru muri rusange rifite uruhare runini muri demokarasi kugira ngo amatora abemo umudendezo n'uburinganire abatora bagomba kuba babimenyeshejwe neza nta matora yabaho idafite isa no ni itangazamakuru ariyo indororezi Julien Olihide uyobora ishami rya politike yashimangiye ibyo Amaduba yaramaze gusobanura yagiriye inama abanyamakuru bo muri Congo ashingiye ku byabaye mu yandi matora mu bihugu bya Afurika mufite uruhare runini no mu biganiro ni ngombwa cyane ko mukorana na komisiyo y'amatora mu rwego rw'intara kugira ngo mubashe gutanga inkuru nyayo mufite kwamagana no kwirinda ko abanyapolitike babakoresha ku nyungu zabo tuziko bitoroshe kuko atari muri Afrika gusa ariko mufite kubirwanya
vous à travers vos travail vos actions de pouvoir freiner tous ces genres de choses.
Bamwe mu bitabiye inama bavuga ko yari ngombwa muri bibiye byo kwiyamamaza bivanzemo n'umutekano muke uri irya no hino mu ntara ya Kivyaruguru uterwa n'imirwano hagati y'umutwa M23 n'ingabo za leta. Bongeye ko muri ibi bihe ubutumwa bw'amakimbirane buteranya budafite umwanya mu itangazamakuru. Uyu ni Serge Borauzima ukorera ikinyamakuru Mashariki hano mu ntara ya Kivyaruguru.
Cette rencontre était très importante dans le sens que nous sommes dans une période sensible.
Inama yari ifite akamaro cyane kuko turi mu bihe bikomeye, mu bihe by'amatora nabwo aburi ibintu by'urugomo. Tugomba rero kubikumira. Twese uko twahuye hano twafashe icyemezo cyo kubaha amategeko mu gihe cyo gutanga amakuru.
L'idée pour éviter de sombrer dans le parti pris en donnant l'information.
Rose Mate n'umunyamakuru uyobora radio y'abari n'abategarugori LFM mu ntara ya Kivyaruguru yasezeye gushira mu bikorwa byose byavuzwe muri iyi nama. Yiyemeje gukwirakwiza ubutumwa hose mu burasirazuba bw'igihugu.
Nous en tant que journalistes, nous devons éviter de désorienter la population.
Twe n'abanyamakuru tugomba gukoresha uko dushoboye kose tugatanga inkuru nk'uko kode yacu ibisaba. Ubu dufata icyemezo cyo gutanga inkuru nk'uko bisanzwe, gutanga ijambo ku bakandida bose no kureka abantu batore aho bashaka tutabigizemo uruhare. Usibye inshingano yahawe yo kurinda abaturage, MONUSCO iciye mu muryango w'abibumbye ni rumwe mu nzego rukomeye rufatanya n'igihugu cya Congo cyane cyane mu bihe by'amatora. Izafasha kandi mu gutwara ibikoresho bikenewe mu matora no mu bukangurambaga. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ali Asanka Darius, urakoze. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika mu mpera z'indwi iheze zaratanguye kuva mu burasirazuba bw'ico gihugu. Abarwanyi ba M23 bahiga gusubira mu birindiro bahozemo imbere y'uko ingabo za EAC zibifata. Jimmy Shukrani bakomera arabandanya.
Manda y'ingabo za EAC ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira tariki 8 ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Uyu mwanzuro wafashwe tariki 31 ukwezi kwa 5 uyu mwaka mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango ubwo bateraniraga ibijumbura mu Burundi. Icyo gihe abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu binubiraga icyo bitaga ubufatanye izi ngabo zigirana n'inyeshyamba za M23 zirwanya igisirikare cya Congo FARDC. Kuva kwa 6 mu cyumweru gishize izi ngabo za EAC zatangiye kuva ku butaka bwa Congo. Izirimo kugenda nizo mu gihugu cya Kenya zari zarerekejwe mu teritwari ya Rucuru no mu gice kimwe cya teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa Congo bavuganye n'Ijwi rya Amerika baravuga ko bashimishijwe no kubona izo ngabo zirimo kuva ku butaka bwa Congo.
Byatubabaje cyane kuko EAC ntakazi ko yadukoreye icyo ubutumwa bwari bwazanye muri Congo kugira ngo ibukore ubwo bwarayinaniye no kugenda iri kugenda yava mu maposisiyo ingabo za guverinoma za sitari zahagera kugira ngo zongere tena zihaje ugasanga M23 yamaze kuhagera kandi uvuga ngo yari proche collaboratere y'umwanzi.
Leta yacu yiyambaje EAC kugira ngo izidufashe umwanzi M23, ariko EAC igihe cyayo cyo kugenda kigeze M23 ahubwo ariho imaze kuja ahenshi itari ifite. Tugasanga ko EAC yabigizwemo uruhare cyane kugira ngo M23 igomye kugira imbaraga.
Icyo aba baturage bavuga ko bashaka ni ukubona igisirikare cya Congo FARDC gikora ibishoboka mu kwigarurira uduce twose EAC yari isanzwe ifite mbere y'uko ituvamo. Ibyo bikaba no mu rwego rwo gukumira M23 kutigarurira utundi duce two muri iyi teritwari.
Twebwe nk'abaturage icyo twasaba guverinema, kwari ugusaba guverinema ko yashyiramo imbaraga. Igihugu cyacu gifite abasirikare benshi, iyo cyonyine kikorere kirebe ko cyagwanya umwanzi, kuko ntabwo wajya kuyambaza ku muturanyi aribo babifite mu ruhare.
Icyo nasaba ku buyobozi ni uko bwakoresha imbaraga zose bugakora hasi no hejuru kugira ngo bubashe kwirukana umwanzi ave muri ibyo birindiro ndetse bumwirukane ngo bumujyane kure, kuko twebwe nk'abaturage dukeneye yuko tubona amahoro.
Sosiyete sivile yo mu teritwari ya Rucuru yo ivuga ko ubu leta ya Congo ikwiye gukora ibishoboka mu kurandura Burundi inyeshyamba za M23 no guhimbaragira imitwe ya Wazalendo yishyize hamwe mu gufasha leta ya Congo kurwanya M23. 2023 abisitiye rino umuyobozi wa societe civile muri groupe Mabambo mu cheferi ya Bwito
kuvuga ngo yasiragiye n'ukuri abaturage bo hasi bo bafite analyse ririmite bagomba kubona yuko mwamvuri M23 yirosaga watobotse ariko se urundi ruhande urareba M23 yakubitwaga igahungira muri EAC ariko nanone ibirindiro bya EAC bikaba byari bifite ubudahangarwa ku ngambo y'igisirikare cya Congo na Wazalendo none ubu ngubu rero bagiye kurwana igiye kuba bw'intare n'ingwe biri kurwanira ahantu hadatuwe ibyatsi rero aribo baturage barahababarira cyane
mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika kuri telefoni Major Willy Ngoma umuvugizi wa gisirikare wa M23 yemeje ko ingabo zabo zigiye gusubira mu birindiro zahoze zirimo mbere y'uko EAC bifata uyu kandi yongeye kugiye guverinoma ya Kinshasa itaganira nabo M23 itazigera ishyira imbunda hasi
kabisa tunahakikisha ulimwengu yote
turamenyesha abantu bose ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zirimo kuva mu birindiro byazo ariko kugeza ubu leta ya Congo ntabwo ishaka kuganira natwe kugira ngo turebe icyo twakora mu kugarura amahoro n'umutekano ibyo rero bigatuma twebwe nka M23 tumenyesha abantu bose ko ibyo bice yari irimo byahoze ari ibyacu kandi tugomba kubisubiramo vuba na bwangu mu gihe ingabo za EAC zirimo kuva muri Kivu ya ruguru aho zari mu butumwa bwo gufasha za Congo mu kurwanya M23 imirwano ikaze ikomeje kugenda yegera umujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi kuva mu masaha ya mu gitondo imirwano yakomereje muri lokalite ya Malehe mu birometero 20 na Sake no muri santere ya Musheki aho imirwano ikomereje amakuru atugeraho yemeza ko kugeza ubu abaturage bakomeje guhunga berekeza Sake abandi bashya bw'Imana no mu misozi ya Karuba iyi mirwano irimo kuba ihanganishije umutwe wa M23 n'imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FARDC Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Arakoze mgenzi wacu eje ni Mukankusi yarahije kutwibutsa mukanya ikiganiro muri isanga mugikunda muri benshi ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu ku ijwi rya Amerika saa 10 muzohererero mubana natwe cyane cyane abapfasoni n'urwaruka turashaka ko mugira uruhara rukomeye muri ico kiganiro muri isanga cy'ijwi rya Amerika cyo kuvuga kwa mbere gushika ku munsi wa mungu saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Mukanya turahana gahindukira imbere yo kugahana ngende ndabigukije muri mati yuko igisirikare ca Israel cakajije ibitero kiko kigaba mu manuko bw'intara ya Gaza amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare hatabariza babuze inzira bacamwo mu guhunga ino nkuru murashobora gusoma byinshi kuri yo ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu ku mugabane wa Afrika naho ishami ry'umuryango umwe bwa Afrika ritewe impungenge n'ingingo ya president wa Guinea-Bissau Umaro Sisoko Embalo yo gusesa inama nshingamateka imbere y'amatora mashasha azwa muri ico gihugu ni nyuma yo gutana mu mitwe kwabereye ku murwa mukuru w'ico gihugu mu ndwi iheze ino nkuru byinshi murashobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muri intambara nayo y'u Burusiya President Russia Vladimir Putin ejo aho bukera zogendera Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu hanyuma abanye politike bane bariko biyamamariza amabanga ya president muri Amerika nibo bakwije risabwa kugira ngo bahurire mu kiganiro rusangi bavugiramo imigambi bafitiye abanyamerika ico kiganiro kizoba ejo kwa gatatu ijwi rya Amerika rizobashikiriza uko kizoba kiriko kiragenda mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika umushikiranganje ajeje umutekano mu Bwongereza James Cleverly ari mu Rwanda aho yashize umukono ku masezerano mashasha janye n'abimukira hagati y'Rwanda n'Ubwongereza. Uburundi ikigo c'igihugu kijejo kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta Aubert Mumfunyafunyo cemeza ku buhinga ngurukana ubumenyi bwafashije mu kurwanya ubusuma hamwe no kudatakaza umwanya ku mutanga kori. Ni gahare dusozere amakuru no mugoroba mwakoze kudutega abiri muhinga bw'ivyuma Nadia Tahana ingenieur bari kumwe ba kenuye kuri mikro ya Libyane ni nahaje ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndayifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose murara haryana hatari ryana harade umwasi.